Iri ni ijwi ry'Amerika. Ubu ijwi ry'Amerika ritangira ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni saa 11 n'igice i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Abatwumva mwese mwaramutse neza aho muri hose, muri kumwe na Etienne Karekezi hano i Washington. Uyu munsi ni kwa gatandatu. Dutangire ibiganiro byacu by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi, ni Eugenia Mukankoso basuhuza, ni gihe ubagezaho amakuru. Icyorezo cya korera kimaze guhitana impunzi z'Abarundi 29 zahungiye muri Tanzania, urugomo rushingiye kuri politiki mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Ishami ryabonye ryita ku mpunzi HCR hejo ryavuze ko Abanyatanzania babiri nabo bapfuye bazize icyo cyorezo kimaze kwanduza abantu 3,000 mu karere ka Kagunga hafi y'ikiyaga cya Tanganyika. Abategetsi bahagejeje amazi meza yo kunywa hamwe n'imiti n'ibindi byangombwa byo guhagarika icyo cyorezo. Hagati aho imyigaragambyo yamagana guverinoma hejo yarakomeje mu murwa mukuru Burundi, abigaragambyaga bagerageje guteranira i Bujumbura rwagati, cyakora polisi yarabazitiye. Umuryango utabara imbabare Croix Rouge w'u Burundi uvuga ko abigaragambyaga babiri barashwe bagapfa mu murwa mukuru Bujumbura kwa kane. Polisi n'abigaragambyaga bamaze ukwezi bahanganye mu myigaragambyo yamagana umugambi wa Perezida Nkurunziza wo kwiyamamariza manda ya gatatu. Guverinoma ya Kenya iravuga ko ingabo zayo zasubije inyuma abarwanyi ba Kiisilamu bagabye igitero ku mudugudu wo mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Kenya. Mu karere kamwe abarwanyi bigaruriye kaminuza kandi bakica abantu hafi 150 mu kwezi gushize. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu hejo kwa gatanu yavuze ko abarwanyi bagabye igitero ku mudugudu wa Yumbis muri komini ya Garissa kuwa kane nijoro, ariko ko bakubiswe inshuro n'ingabo zishinzwe umutekano nyuma y'imirwano yarimo imbunda. Nta bantu bitangazwa ko bahaguye. Abahatuye babwiye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika wahasuye ko nta mirwano irimo imbunda yahabereye muri uwo mudugudu. Bavuze ko abarwanyi bagera kuri 20 binjiye muri uwo mudugudu kuwa kane nimugoroba, kandi ko bahavuye nyuma y'amasaha menshi mbere y'uko abasirikari ba Kenya bashinzwe umutekano bahagera. Umwe mu bahatuye wasabye ko izina rye ridatangazwa yavuze ko abarwanyi bateranyije abaturage bakabigisha ibyerekeye Islam. ONU iravuga ko irimo gukora iperereza kuri raporo zivuga ko ihohoterwa ry'ikiremwamuntu rikomeye rikorwa mu majyaruguru ya Mali nyuma y'ubushyamirane bwabaye muri iki cyumweru hagati y'abarwanyi ubutegetsi bitandukanije n'abarwanyi bashyigikiye guverinoma. Intumwa zibungabunga umutekano za ONU muri Mali ejo kwa gatanu zavuze ko hari itsinda ryoherejwe muri uwo mujyi mu majyaruguru mu mujyi wa Tenhama gushyira hamwe ibimenyetso. Urugaga runini mu gihugu cya Mali ruyobowe n'abo mu bwoko bw'abatuarege rwavuze ko igisirikare cya Mali kishe abasivili 9 mu mujyi wa Tenhama kuwa kane. Abarwanyi ubutegetsi baravuga ko umwe mu bishwe yari umukozi mu batanga imfashanyo w'umunyamari. Bakavuga ko abantu biciwe mu isoko ryo mu mujyi kandi ko imirambo yahasigaye ikamara amasaha menshi. Umutwe wa Etat Islamique wigambye ko hariwo wateze bombe 2 mu kigobe cy'Abarabu hejo kwa gatanu wibasiye umusigiti w'abashiyite mu gihe vice perezida wa Iraq yabazwaga amakamaro ibitero by'indege biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ngabo za Etat Islamique bimaze. Avugira muri forum yerekeye ubukungu ku isi muri Yordania hejo kwa gatanu, Vice Perezida wa Iraq Ayad Alawi yavuze ko yasabye abayobozi ba Iraq gushyiraho uburyo bwo guhangana n'igitero abona nk'umugambi w'ibitero byo mu kirere bitageze icyo bigeraho, kuko ngo bitabashije kubuza umutwe w'abarwanyi gukomeza kwiyongera. Umutwe wa Etat Islamique wavuze ko hariwo wagabye igitero cya bombe ku musigiti w'abashiyite mu burasirazuba bwa Arabia Saudite hejo kwa gatanu. Igitero cyahitanye abantu 19 kigakomeretsa abandi 40. Icyo gitero cyagabwe mu gihe cy'amasengesho ya nyuma ya saa sita ku musigiti wa Imam Ali Hikatifu mu gice cyo ku nkombe zo mu burasirazuba gituwe ahanini n'abasuni b'abayisilamu. Ibiro ntaramakuru bya Leta ya Arabia Saudite byemeje iby'icyo gitero. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ho yemesi mu karere ka Afrika Matsidiso Moweti harasaba ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afrika kwitegura icyorezo cya Ebola gishobora kuba mu karere mu bihe biri imbere. Yavuze ko icyo cyorezo cyahabaye cyagombye gukangura abantu bakacyitegura bakitegura kuzarwanya ikindi kizaba cyazaba mu bihe biri imbere.
Turamushimiye mugenzi wacu tugejeho amakuru avugwa ku isi n'ijwi rya Amerika hani Washington DC. Tubibutse kandi mwese mutwumva mwakurikira ibiganiro byacu ku murongo wa FM 104.3 I Kigali mu Rwanda ndetse no kuri radio Inshuti ya Bose umurongo wa FM 104.3 I Kigali mu Rwanda. Kandi kuba twumva kenshi ku mugoroba mbibutse ko dufite programu kuva ku wa mbere kugera kwa gatanu isamara igice zo ku mugoroba I Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi ku mirongo ya FM. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira kiza kugeza isaa 12 za mu gitondo. Ikiganiro kira gitegurwa n'urubyiruko ruri mu Burundi.
Kira
ni ikiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Kwisiramuza nimwe mu nzira zo kwikingira umugera wa sida. Ubushakashatsi bwakozwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'2013 bumenyesha ko amahirwe yo kwandura agabanuka ku bice hafi 60%. Muri kino gihe ibitigiri by'abisiramuza ntibirashika ku rugero rushimishije. Kubwa OMS ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu bigera kuri 30% gusa ku isi yose. Mu karere ka Afrika iri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara amasekeza yo kugenyera arunganira mu kugabanya ikwiragira ry'umugera wa sida. Ayo nayo yafashije ku bice 25% kuko igisata cy'Ubufaransa kigira ubushakashatsi ku mugera wa sida ARNS cyabimenyesheje mu 2013. Indwara zifatira mu turingoti tw'umukoyo nazo ziragabanuka. Amatohoza ya OMS ishyirahamwe ryita amagara y'abantu ku isi mu 2012 yasanze abakenyezi barangura amabanga mpuzabitsina n'abagabo bisiramuje gusa bazigwara ku bice biri munsi ya 15%. Cyongeye kanseri ifatira igitsina gabo nayo ntiyibonekeza cyane ku baba barisiramuje. Insiguro ni uko imyanda irimwo udukoko dutera indwara itaronka inyegeza nk'uko ikigo cy'ubushakashatsi muri kaminuza y'i Chicago kibimenyesha. Ukwisiramuza mu kingegero kugira ingaruka mbi ku magara. Ibice 48% inguma ntizikira neza. Ku bwa Canadian Medical Association ishyirahamwe ry'Abanyekanada ryitaho iby'ubuvuzi, ibura ry'ibyankenerwa byo gusiramura ituma umugambi udatera imbere mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Kuko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU SIDA rigeze za sida miliyaridi 20 z'amadolari nizo zikenewe muri uwo mugambi muri Afurika mu kiringo cy'imyaka 20. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye no gusiramura n'amagara y'abantu. Kuri mikro uri kumwe na jewe Suzerine Nduwayo kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyukira. Kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega amatwi ibyimbiro by'ugwaruka rutandukanye rwo mu gisagara cha Bujumbura. Mugenzanje Diane Ndonse arubaza ati ukwisiramuza byungura iki amagara yacu? Ngizi nyishu bamuha
bijya bigwara ntushobora kuvyandura ku bwinshi kandi n'umucafu kenshi ntushobora kuja mu gihemba cy'irondo.
Niyo mwobanana no mu kenyezi mu mabanga yo kurangura amabanga y'abubatsi nta gusuzugura.
Keshi umuntu yisiramuje yahuye n'isugi ntakunda kugira ingorane cyane. Mugo umuntu adasiramuye yahuye n'umukobwa akiri isugi ahubwo agiheze n'agacatera aja kwa muganga.
nibaza ko byorohereza abantu bari kwarangura amabanga mu kujyoherwa ntibarinda no kuruhango bagorana
umwana siramuye n'ingwara zozana na muruhu nyinshi ntizibaze kimufasha
fata miko muroga kuibombo canke kuri bici canke abavuye mu buyenzi woga kunahangwa umaze kwisiramura woga uri alezi
ugusiramugwa bituma kwandura umugera wa sida bigabanuka ku rugero runini ya cyane
muje gukira datevye abaganga basaba kucoza niburi buri inyuma y'iminsi 3 abana bato bo hindurirwa kenshi ivyahi akamaro n'ukudatuta kuruguma nkuko ishiramwe Canadian Medical Association ribihanura kugenyegwa bakiri bato bafasha kwiyumva neza bw'abaganga babinonosoye umwana ntabika mu mutwe ububabaragira kubakuze ukuguma hamwe mu minsi ya mbere kubarinda gutonekara abaganga b'abafaransa bahanura kumara iminsi 15 batagendagenda hanini mu bihugu biteye imbere isilamu gwa ribera mu kinyegero rirahanwa n'amategeko Ishirahamwe Medical Practitioners Tribunal Service ifite icyicaro mu Bwongereza risabira guhagarika akazi imyaka 2 abaganga bagigwa n'ico caha kugira ngo twumve neza ibijanye no kwisiramuza n'amagara y'abantu tega matwi tohoza mugenzanje Diane Ndonse yagiriye mu micungararo y'igisagara ca Bujumbura Diane ijambo ni kwawe
Ese qui fait mal. Anesthésie après ça.
Uyu ni umwana w'umuhungu ariko ajyamikwa ku gatanda aho muganga hava mubagira umubyeyi hamwe na muganga baguma bamuganiriza mu kumuhenda henda. Kuri iryo vuriro afya ryo mu Buyenzi ibikoresho biba byamaze gutegurwa. Ibyo navyo bigizwe n'ipampa umuti w'igikomere ishinge inyuzi amaga n'ibindi bikoresho byo guhanagura imicafu ija kuruguma
C'est fini
Uyu mwana yasize isango ababyeyi biwe bahawe na muganga niyo ngabo Emmanuel se wiwe amenyesha ko yamuhaye icizere ko bihava bigenda neza abaganga bahera kugutimbisha igihimba cirondoka imbere yuko bagisiramura akamaro nuko adaheza ngo yumve ububabare ku ruhande rw'abakuze insiguro muganga abanza kubaha zibamara ubwoba Fabrice Niyonkuru umusore w'imyaka 20 amenyesha ko byamufashije kurinda
ntango yanimwe guko bace bavuga ati bisiramuza ni byiza bo babara ko bagutera ushinge gwa mbere nza nkugwa kabiri babara mu gwa gatatu ntubabara cyane
ukwisiramuza gutuma umuntu yamana isuku byongeye kurakinga indwara zandukira biciye mu bihimba byirondoka Muganga Alphonse Nkunzimana wo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu amenyesha ko bigabanya indwara zica mu turingoti tuza n'umukoyo abakenyezi bubatse barahimbagwa umwanya wo kurangura amabanga y'abubatse ku ruhande rw'abagabo babo ntibakomereka imvo nuko umubiri uba waragumye nkuko babitwiganira amahigwe yo kutandura umugera wa sida aragabanuka ku bice biri hagati ya 40 na 60% kwijana ivyo nivyo vyahaye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu intege zo gukora isekeza ryo gusiramura abari hagati y'imyaka 15 na 49 umwana siramuye ntabagitinya kuja mu dukino tumuhuza n'abandi Frank Maniratunga atwiganira ingene vyagendera bagenziwe batari siramuza
tugiye koga ukambwira ati wapi nta suku ufise ubona dusu ubona iki nyene kandi nabone harageze igihe bakikumira nyene bakogera nk'antu hiwabo kwa bo nyene
ukuvirirana ni ngorane zishikira abasiramurirwa mu gifuri imvo nuko udutsi tuba tudafatanijwe inyuzi kubwa muganga Simba Mwangwa yanonosoye ibyo gukora abantu byongeye ukutavura igikomere neza kukizanira ukubora insiguro n'ubumenyi buke bw'imiti ikoreshwa rimwe na rimwe igihimba cirondoka gishobora no gukatwa amavuriro nka Nyota hamwe n'irya Leta Prince Jean Charles twabajije avuga ko ataca bagifashije mu kuyacunga. Abisiramuriza mu Gifuri biregura ko atatandukaniro ry'ibyo bakora no kwa muganga. Muri rusangi abakorera mu Gifuri barimo abaforoma, abo nabo nabataye umurongo ku bwa muganga Simba Mwangwa. Kurundi ruhande n'abatagiye mu ishure barabikora. Rahim Refahim amenyesha ko yabyeretswe na mukuru we w'umuforoma. Tumwumvirize.
Natanguye ndabira kuri mukuru wanje ariko arabikorera abantu, azinda mufatira imiti, azinda afata nk'ukuguru k'umwana w'umubebe, amanda mubwira nawe anyigishe.
Muri rusangi izimba ni inzitizi yo gusiramugwa ku miyabaga. Shadrack Manirakiza, umusore w'imyaka 20, amenyesha ko ataronka 15,000 isabwa kwa muganga. Gusiramura ku buntu byarongereje ibitigiri by'abavyitaba. Abashika ku 2,700 nibo bitavye isekeza ryategekanijwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hagati y'2013 n'2014. Kuva uyo mugambi uhagaze amezi atatu arahera atawisiramuje. Twumvirize muganga Jean Bosco Nduwarugira arongoye ibitaro Prince Regent Charles.
Mu gice cya kane cy'umwaka uheze nta muntu twigeze turonka, noneho n'ubu no mu kwezi kwa gatatu guheze guno mwaka nta muntu n'umwe twigeze turonka dushobora gusiramura.
Abaganga bahanura gusiramuza abana bakiri bato kugira ngo bazogere kurangura amabanga mpuzabitsina, urushato rw'igihimba kirondoka rwarakomeye.
Gusiramura ku buntu korohereza abadafise uburyo busabwa. Uko nako batumye abana 350 bava mu miryango itishoboye bagenyegwa mu ivuriro Liam Nadio muri Senegal mu mwaka uheze. Inyigisho zijanye no kwisiramuza zifasha abanyagihugu gutahura ikibazo cyabyo. Muri Madagascar ababyeyi bagera ku bice 50% barijukiye gusiramuza abana kuva ku myaka 2 y'amavuko. Ukugwiza abaganga babinonosoye kongereza ibitigiri by'ababitura. 30,000 bahawe akazi mu gihugu cya Swaziland. Haraheze imyaka 2 batumye abagabo baheba kubigirira mu Gifuri. Kugira ngo twumve neza ibijanye no kwisiramuza n'amagara y'abantu, tega amatwi kiyago twagiranye n'ubujeje umugambi wo kurwanya sida mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu. Muganga Alphonse Nkunzimana aganira na mugenzanje Diane Ndonse.
Muganga Alphonse Nkunzimana, tabaye mwaramutse.
Mwaramutse.
Ababikora batavyigiye birarekuwe ko nabo bashobora kubikora.
Igikorwa cyo gusiramura mu bisanzwe duhimiriza abantu ko kibera kwa muganga. Yaro ni impanuro wabikoreye kwa muganga, abakora kwa muganga baza kaguha uzokurikiza kugira ngo icyo gikorwa kigende neza. Hariho rero no gusiramura nk'umuti. Hari ingwara zifata umugabo cyangwa umwana w'umuhungu kuburyo ubona ko umuti uhari ari uko yo kwisiramuza. Ni byiza ko bibera kwa muganga kugira ngo bikoranwe ubwitonzi bwinshi.
Uwo basiramuye kubera ingwara asanzwe afise canke wisiramuje kugira kinga ingwara zishaka kumufata mu nyuma, icyo gikorwa ni gikorwa mu buryo bumwe.
Kwisiramura kubera ingwara birasaba ubwitonzi bwinshi, kuko kugira ufata ingingo yo gusiramura umuntu kubera ari ingwara nuko nyine wababanye by'ukuri ko umuti wo nyawo ari gusiramura.
Biga ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwa gukurikirana icyo gikorwa cyo gusiramura kugira ngo bushobore gutuza abo babikora batayifitiye uburenganzira, canke babikora bafitiye uburenganzira mugabo bakabikorera mu mihana y'abantu.
Turakorana n'abaduserukira hariya mu mitumba, hariya mu ntara, mu makomine, kugira ngo ubwa mbere babanze bahimiriza abantu bumve ineza yo kuronkera ibyo bikorwa byo kwa muganga. Kwa muganga tukabereka n'ingaruka mbi zo kubironkera muhira. Iyo byabaye ndanse turakorana n'abajeje intwaro n'iya gipolisi kijejwe gukingira abantu kugira ngo abo bantu babafate babakibure.
Muri rusange abantu babadafise uburyo bwo gukoresha icyo gikorwa cyo kwisiramuza ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bukora iki kugira ngo bubashigikire?
Tubandanya duhimiriza kuko gukinga birazimbutse gusumba kwivuza, ku buryo twibaza yuko uba wikingiye n'izo ndwara ushobora kwandura zozo kuri ubu uretse ko zizimbye kugira wivuze. Mugabo kandi ishobora no kugusigira ubumuga bijanye n'irondoka bijanye n'amagara meza.
Muganga Alphonse Nkunzimana, turabakenguruki.
Namwe murakoze cyane.
Arakoze Diane Ndonse kuri ayo majwi n'icyo kuyago adushikirije. Kumira mategano kumiriza kano kariri mkabuga kati inchuti na magara.
Bazanda kwishura
umuntu avuye kwisiramuza shitse muhira mugahoza amabanga n'umugore wawe ngo biratera kuguma yo cagira asambana cyane
nta cimeza kiriho uko amabanga yahora agendeka nivyo birashobora guhinduka gatoya ariko umugore ntivyo musarisha kuburyo yoguma ashaka kubuza amabanga yabubatse n'umugabo we buri mwanya
bazanda kwishura
ingorane zishobora gushikira umuntu atisiramuje n'inkwizi
kajya kabiri kari hejuru gimba cirondo kacumugabo karabika ubucafu nkiyo bishitse akarangura amabanga yabubatse ntaheze ngo abigirire isuku canke ugasanga uwo baranguye amabanga arafise ingwara yari muri we ikamutuma kajya kabiri nyene kibifuka bikashobora kwibika
mbaza ndakwishura
birashika yuko umugabo yisiramuje adashobora kuyipfuza umukenyezi
nkaho onye ntibikunda yuko yorangura amabanga yahubatse ariko nta kibuza yuko yipfuza n'adashobora kurangura aya mabanga mpuza bitina
mbaza ndakwishura
mu gihe agiye kwisiramuza afise umukenyezi hama bagasubira kurangura amabanga yahubatse mu gihe yakize umukenyezi akumva ko byaho arabigenda siko bigenze uwo munsi ntashobora guca muhebe
umugabo n'umugore barasezerana imbere y'abantu imbere y'Imana yuko bazobana ubugingo bwose ngaho umukenyezi akagata akomoka ahubwo yo kwihangana bakabiyaga n'umugabo bagaheza akabiturira inyishu hamwe
rugamba rwa maki nkayanje
Ruka ni murambigwe uyu ni wa mwanya duho mutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahisiguro z'ibibazo biba bakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo
mbaza ndakwishura
mugihe umuntu atisiramuje dufate niwe afise ubushafu bwishye gusumbya umuntu w'umugore
ibyo tubishyira mu bintu byerekeye isuku byo mu bihimba by'irondoka ariko umugabo ari ku mugore muradi yuko bavuga bati umuntu n'ukwiyoga kabiri ku munsi bugica na bugorovye hama mbere abakenyezi bobo barasabwa kugira isuku riruta kuko muradi yuko ibihimba by'irondoka byabo byinyegeje kandi bishobora kwakira ubucafu bwinshi ku mvo zitandukanye
mbaza ndakwishura
Mbega umuntu afise imyaka 50 niyirenga arashobora kwisiramuza ntangorane byo mutera
Murakunze kubona yuko bavuga bati ku myaka 50 niho abantu benshi bandura utugwara dutandukanye umuntu ashobora kuba afise ingwara y'igisukari igikomere ciwe kirashobora guteba gukira ashobora kumva isoni akavuga ati mbega je no cahe ngo ngiye kuyivuza murazi yuko yo wisiramuje umari imisi ugenda kwa muganga kugira gukurikirane
mbaza ndakwishura
ko hari abantu bavuka bavuze gitsina gomeya kirasiramuye
nta muntu ashobora kuvuka yisiramuje kuko murazi ko Imana yaremye abahungu bametse uko nta uvuka rero yisiramuje
mbaza ndakwishura
iyo umuntu yisiramuje amara igihe kingana gute kugira ngo asubire gukora imibonano mpuzabitsina
hari umuntu ashobora gukira inyuma y'imisi 5 6 akumva igikomere cyo kimede neza agaheza gatenyinya we yamaze kubyitegurira akaheza karangura amabanga mpuzabitsina n'uwundi ashobora kubona ati oya hinge ntenyenye hinge marindwi zibiri biva n'umuntu wese
Rugamba rwa maki hayanje.
Kiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutuye. Tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Iyo mugabo asiramuye yahuye n'umugore yumva gute uwo mugore canke adasiramuye uwo mugore avyumva gute
umugabo asiramuye n'udasiramuye urumva yuko ari ibintu bibiri bitandukanye ari umugore ari umugabo niyo yaheza kavuga uko yiyumva mwico kiringo bariko barahuza amabanga yabubatse
mbaza ndakwishura
Ubusiramuye niwe yipfuza umukenyezi cyane kuruta ubutisiramuye.
Umuntu wese arafise ukuntu yipfuza ukuntu amabanga yabubatse bo yarangura. Rero ntawovuga yuko uwisiramuje ari we yokwifuza cyane umugore wiwe kuruta ubutisiramuje. Bivana n'umubiri w'umuntu, bivana n'urukundo bafitaniye.
Mbaza ndakwishura.
Iyo bagusiramuye cyo ari cya, kera bakuye ku mubiri Imana yari yarasibye.
Ego n'ivyo Imana iba yakuremye ko. Ariko murazi yuko mu buryo butandukanye umuntu bashobora kumukura ko icyo Imana yamuhaye kuko bazi ko gishobora kumufasha nk'akarere utanga nk'iyo umuntu kagafuko bita panisite kamumenekeko baragakura ko vyihuta rero n'ingugusiramura murazi ko mu gusiramura ari ibintu byerekanye yuko ubwa mbere kwa muganga ko bifasha ari mu byerekeye isuku no mu gukingira gukwiragiza indwara ya sida mu bantu
mbaza ndakwishura
Yo muganga agusanzwe usiramurira muhira birafise ingorane
ni vyiza yuko ibikorwa nk'ivyo byo kuregwa ahantu hagifise isuku risabwa n'amategeko mu vyerekeye kubagwa rero nk'uwo muntu agusiramuje agusanze muhira ntuzi kudashaka kwakurira iyindi ngwara rero ni vyiza kwegera abaganga hama ugaheza ukitegura kugira babikugirire ngaho nyene kwa muganga
Anita Munyana kuri zo nyishu ahayi gwaruka n'ubunyene tumira mate gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga kati inshuti n'amagara
handi umuntu yohagarikira atari ku isuku ryiza ribereye ni kuvuga yuko abo bose mubana mwamwumvikanye ko ubwiyeyo bwa mbere ako kazu ka sugumwe kaba gafise umufundikizo hama bakamenya ko ku munsi ubwiye kugakoresha asiga ari heza asigira isuku birinda imicafu eka nisadi zoza kubatera indwara zitandukanye zivuye ku mucafu
yatwandikiye kwizera kw'inyishu ahawe na muganga zamufashije kuko musanzwe mubizi kiganiro cyacu tugirangiriza ku gace bitubwiye iki agwaruka rutanga isiguro nyibutse abasokuru uno munsi uvuguti irirenze umunwa riba rirenze impinga bitubwiye iki
bikubwiye iki
aho ni hamwe ubuze ijambo uzi kuri ibihere yangaha anya
bikubwiye iki
Nuko bose bateza guca baryumva mvuba tabizi nawe gacya ryumva ati kombe bwabo n'igihe jambo nuko nokore sikugo
Bikubwiye iki
harigiwa yu watakuli kura mugani ya mugenza wanawe akigumize kumutima mugana yuko sanga yukura higani ya undi mugenzi uiwe rumba na wangadibari kirimo
arabitoye
Shimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira Shimire Diane Ndonse na Ale Ivirankunda bafashije gutorokanya amajwi n'izindi inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya Kiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika Mufite icyo muterera canke mubaza twandikire kuri VOA Bujumbura mubyandike mu ijambo rimwe @gmail.com Change mutwakure kuri 71 228 632 Change kuri 76 940 460 Kuri micro mwari kuma na jewe Londeline Nduwayo ndabasezeye mvuga nti naho utaha
Cari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika
turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejeje ikiganiro kira abatwumva mwese kandi mu masogonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isaha
Mu kiganiro cy'umuziki cyo muri iki gitondo ku munsi wa gatandatu itariki 25 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2015 turi kumwe na Sematore Longin batazira Kokoda umuririmbyi w'umurundi aba mu gisagara cha Phoenix mu ntara ya Arizona ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika washobora kwidondora muri make ukatubwira ibyareke mwuga wawe w'umuziki
Ego nitwa Sematore Longin mu by'ubuhanzi bakaba banyita Kokoda aba batanguye kuririmba mu mwaka w'2000 mu gihugu cya Tanzania ndi mu nkambi y'impunzi bita Mukugwa ndi kumwe n'ikundi ryanje bita Kio cha Jami kandi ndabona bizongirira akazo za keza ndase indirimbo zitari zike harimo abamaze kuzibona harimo album yanje nise Dunda Dunda akaba ariyo naheruka gusohora yego
album Dunda Dunda iriko n'ururimbo rwitwa Dunda Dunda
irimo ururimbo rwitwa Dunda Dunda
reka kuba ariko baratwumviriza tubacishirize ko ubwo ruririmbo Dunda Dunda ruri ku iyo album Dunda Dunda wa Sematore Longin bita Kokoda
Ooh.
Maria, penzi letu, lijulikane. South Africa, paka, Jamaica. Kipaza sauti niweze kukuimbia kwa maana na kuzimia sio siri umekamilika vikalio vya kusifika mahabuba watu na wavunika wewe ndio namba 1 siwezi kuvaa miwani huenda naweza kukupoteza hewani samahani siwezi kukurubuni kitu muhimu kwangu thamani na kuthamini na pia na kuamini.
Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kiganiro cyo muziki aho turi kumwe n'umuririmbyi w'umurundi yitwa Sematore Longin batazira Kokoda aba mu gisagara cha Phoenix mu ntara ya Arizona ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Kuririmba byakujemwe gute ubwa mbere?
Kuririmba ndumuntu nkunda na kidube cyane n'umuririmbyi yitwa Kidube wo muri South Africa novuga ko rewe ari mu bantu batumye nkunda ibintu by'umuziki cyane nubwo ntaririmba rege ako narabona abaririmbyi bariko bararimba nkumva ndanezerewe cyane byanduka binjamwo nkangura nkora gitari cy'umugereni nico nakunda kuza ndatembera na mvuza buke buke nanduruka ndakimenya nanduruka nkimba indirimbo zanje ndabona ko hazova mu kintu.
Uravye uburyo uririmba ubona witandukanye n'abandi gute canke urafise nk'ubwoko bw'umuziki bw'abandi uri kuvuga nk'abo bantu ukunda nka ba Lucky Dube hari ubwoko bw'umuziki wiharije canke uragerageza gufatira ku ndirimbo n'uburyo abandi bacuraranze baririmba?
Je nta bwoko bw'umuziki mfise ndirimba umuziki w'ubwoko bwe bwose yaba hip hop yaba R&B yaba reggae ngenda mvangavanga ubwoko bw'indirimbo ubwo bwose kuko ni ibintu nshoboye cyane.
Umwuga wo kuririmba si umwuga woroshe kuko haba hari abantu benshi cyane usanga uhiganwa nabo mu gihe uri kurondera abashobora kumviriza umuziki wawe bagakunda n'umuziki wawe. Ni ikihe ukora kugira ngo umuziki wawe abawumviriza bashobore kuwukunda?
Icyo nkora kugira ngo abawumviriza bashobore kuwukunda ngerageza guhiga abahinyanyuzi batandukanye bo mu bihugu bitandukanye harimo Bugande, Burundi na Tanzania bakagerageza kungira ibintu biri different n'iby'abandi kugira ngo bitandukanye n'iby'abandi bagashyiramo mbese umunyo niko navuga mu Kirundi.
Tubumvise akandi karirimbo ka Sematore Longin batazira Kokoda kitwa Akavarua.
Uitumwari, uitumwari, akazonyita azobiera bimwakazo vita sematore azomuha byose akazibera imyaka ibihumbi tudunga imisozi tubyabuka inzuzi none iyo yagiye menye yuka kinkunda niwe rubavu rwanjye niwe magara yanjye nirirenga naho tuzojya mu mahanga azohinduka azohindura eka ntamvura intimba na gahinda arazi ko mukunda arazi ko mukunda cyangwa icyo biteye niba ruko nagiri faranga cyangwa icyo biteye ibasa kunataya karanga cyari
Amerika i Washington DC mu kiganiro cy'umuziki aho muri kumwe na Ange Fidèle Niyongabo turi kumwe na Sematore Longin umuririmbyi w'umurundi aba mu gisagara cha Phoenix mu ntare ya Arizona ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika aho turi ko tuganira ku mwuga wiwe w'ukuririmba umaze gusohora album anganiki
bo maze gusohora album imwe ariyo inakubwirikwa dunda dunda nkaba ngiye gusohora n'iyindi mwakuza yitwa Kiss Kiss
Muri yo album Dunda Dunda nikihe kiyiharije wovuga uti iki nico kiri muri yo album
Indirimbo yanje yo album yanje ni Dunda Dunda irimo ubutumwa ku bantu bakunda amahera cyane irimo ubutumwa bujanye n'abantu n'ibintu byerekanye n'urukundo hagati y'umugabo n'umugore ikabamo ni ndirimbo nise madini arivuga ibintu byo guhanura ku bintu byerekeranye n'amadini
uzoshimikira kuki kuvyerekeye niki kizoyitandukanya niyo dunda dunda
izo za tandukanye na dunda dunda kuko zaza mvuga ibyerekeranye n'ubuzima burumunsi kwa kila muntu ubuzima bw'abantu bato bato n'ubuzima bw'abantu bakize hanyuma nzovangamo n'urukundo kuko urukundo nago birabisanga ruzana ingorane abantu barapfa kubera urukundo abandi bakaruryoherwamo ibintu nk'ibyo
Radio Sud America i Washington DC turi kumwe n'umuririmbyi Sematore Longin bita Kokoda umuririmbyi w'umurundi aba mu gisagara cha Phoenix mu ntara ya Arizona reka twumvirize kandi karirimbo kiwe kitwa Kokoliko
Send me up. Deep
America i Washington DC mu kiganiro cy'umuziki aho turi kumwe na Sematore Ronja muririmbyo mu Burundi batazira kokoda aba mu gisagara cha Phoenix mu ntara ya Arizona ha muri leta zunze ubumwe za America turi ko turaganira ku byerekeye umwuga wiwe wo kuririmba kenshi umuntu yitegereje umwuga wo kuririmba hari abaririmbyi bamwe abacuraranzi bafata intumbero yabo umuziki wabo akaba ari umuziki biharije ari style yabo batarondera gu fatira ku mastire y'abandi n'uburyo abandi baririmba we wavuze ko utagira style yawe y'ukuri ufatira ku bwoko na style z'ukuririmba zitandukanye hari icyo cimvuro cyo kikuzamwo ukagira uti reka ngire nanje umuziki ubwoko bw'umuziki wanje niharije umuntu avuga ati n'uyu uniyo muziki wa Sematore
oya jewe ndirimba ubwoko bw'ubwose yaba R&B nko nagenda kugira yaba hip hop yaba reggae yose ngenda mvanga kubera kintu nagiye mbona mu baririmbyi benshi badashoboye kandi abakunzi b'umuziki ku isi bakunda ibintu bitandukanye hari abakunda reggae hari abakunda hip hop abakunda R&B so nje nshaka ko bose no girageza kubajyoherereza nkagirageza kubashira hamwe bose bakumva kazi zanjye ndiko ndakora.
Nawe kuvyerekeye umuziki wawe ubona umenyekanisha gute, ubona abakurikirana uwo muziki wawe bangana gute, niye migambo ufise kugerageza kumenyekana kurushiriza?
Ndiko ngerageza kuzishira kuri YouTube, ngerageza kuzishira kuri Facebook yanje, abankurikirana kuri Instagram, abankurikirana kuri Twitter, ndagerageza nkazituma no kubagenzi benshi bari mu bihugu bya Tanzania, Kenya, Uganda na Burundi na Congo kubera ndirimba mu ndimi zitandukanye.
Waburimba mu ndimi zingana iki?
Zivuga? Ndaririmba mu Gifaransa, ndaririmba mu Giswahili, ndaririmba mu Kirundi, ibintu nk'ivyo.
Imbere yuko tubandanya mu kiganiro cy'umuziki na Sematore Longin, reka tubumvishe akandi karirimbo kiwe kitwa Pesa.
Let's torra mama faraye na bijan amili pro la bon auditeur.
Sanswe utoroshe cyane cyane nk'umuntu awufatanya n'ibindi yindi mirimo n'ibindi bikogwa kuruhande usanzwe ukore ibindi cyangwa wabihariye ibyo bikorwa byose ku muziki?
Sinabiharuye umuziki gusa, azu buzima hano muri Amerika uko bwifashe. Twetura abantu twagiye nk'impunzi, tuza gusaba indaro hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ukuvuga utegerezwa guhiga akandi kazi wokora kugira ngo kagufashe kuriha nk'ibintu bijyanye no mu rugo, electricite cyangwa kugerageza kuriha inzu ubayemo, ibintu nk'ibyo. Kubera hano turi nta kuntu wovuga ngo uri kuraguriza umuziki w'ikirundi cyangwa umuziki w'igiswahili utari kubarimba icyingereza ngo ugurize hano muri Amerika, ntabwo uzoronka ikizogufasha. Ariko cyo tugerageza kuguma turirimba kugira tuzozitume muri ibyo bihugu byacu twaje tuvamo, hanyuma turabe ikizogerageza kuvamo. Ni ukuvuga yuko ndabifatikanya ari bibiri, nkakora akazi gasanzwe nkongera nkaririmba.
Mu gusezerana, n'ubuhe butumwa wowe ufitiye abantu bakunda umuziki, reka nabo bashaka kumenya umuziki wawe?
Ego, akoze cyane. Nje nifuza ko abantu bo bipfuza kumenya umuziki nkora, bonkurikirana kuri Facebook bakandikamo Kokoda Longin, barashobora kumbona. Abandi bakankurikirana kw'iryo zina nyene kuri Instagram na Twitter, cyangwa se bakandikamo Kokoda Longin muri YouTube, barashobora kuzikurikirana indirimbo zanjye, mbese ni video nshasha naheruka gukorera mu gihugu cy'u Burundi. Ndi kumwe n'umuririmbyi akomeye cyane hajya i Bujumbura yitwa Chanel, bamutazira Queen Shani. Abantu barashobora kunkurikirana mu bwo buryo bakamenya ikazi ndimo. Ikindi nacyo, nk'abaririmbyi bakiri bato bato nkatwe, dukwiye gushyira hamwe hanyuma tukaraba ukuntu two kunguranya ibitekerezo kugira ngo natwe tubashe gutera imbere. Murakoze cyane.
Murakoze. Nakahe karirimbo twosezeranira ko ushikiriza abakumviriza?
Yitwa Umugani.
Nkuko muvyumvise rero, ikiganiro twariko turagirana n'umuririmbyi Sematore Longin Kokoda kigarukiye aha, tukaba dusezeraniye ku ndirimbo yiwe Umugani. Urakoze.
Ego, namwe murakoze cyane.
Chawagira ko wali tanti masina utarazi udi